Tugeze ku gicapu cha 18. Paulo na Sila bagiye mu gihugu cy'i Makedonia mu gisagara cyitwa Filipi. Muri ico gisagara hariho umwigeme umwe yarafashwe n'impwemu zihumanye. Uwo mwigeme yarashobora kuvuga bimwe mu bigiye kuba mu minsi iri imbere, kuko aba badayimoni aribo bamushoboza kubivuga. Kandi umuntu yaramutunze yatuma aronka amafaranga menshi kubw'ibyo. Uwo mwigeme yakurikiye Paulo na Sila kumara iminsi myinshi, agenda arasemerera inzira yose, ataba abantu n'abasabye b'Imana nzima bababwira ubutumwa bwiza. Umunsi umwe Paulo amaze kudundumigwa, yaciye asenda abadayimoni bava muri uwo mwigeme akoresheje ubushobozi n'izina rya Yesu, nuko wa mwigeme acarakira. Shebuja wa mwigeme amaze kubona ibyabaye byaramubabaje cyane, kuko wa mwigeme ntiyaragishoboye kuragura kugira ngo aronke inyungu y'amahera menshi. Nuko rero bace bafata Paulo na Sila babajana mu rubanza, batangura kubagiriza yuko bateye umudugararo mu gisagara. Nuko abakuru bafata Paulo na Sila barabakubitisha baca babata mu ibohero. Muri iryo joro byari bigoye cyane kugira ngo bashobore gusinzira, kuko bari bafise ibikomere byaho bakubiswe, kandi bari baboshwe n'iminyororo ikomeye cyane. Baca batangura kuririmba no guhimbaza Imana basenga. Mimbaze, mimbaze, Yesu yanyo gejivyaha, anyigisha kumusenga, bituma mporanezerwa. Mimbaze, mimbaze, Yesu yanyo gejivyaha. Ibyo byatumye borohegwa, hanyuma kandi byaratangaje n'abandi bantu bari babohanywe nabo. Burya rimwe rimwe iyo numvise yukomerewe nabi, nafata akanya nkaririmba ngahimbaza Imana, kandi muri ico gihe nza numva yukomerewe neza. Nuko hageze mu gicugu haca haza kinyamugigima kinini cyane gitangura kunyiganyiza ibohero ryose. Muri ico gihe inzugi zose zace zuguruka, iminyororo yari ku bantu iradohoka, maze umusoda umwe acaraza yiruka ngahatabona yibaza yuko imbohe zose zamaze gutoroka. Yarazi neza yuko asangwa abanyororo bamutorokanye, shebuja ko azorinda kumwica, acahitamwa ahubwo yuko yopfuma yiyahura hakiri kare. Nuko acafata inkota yiwe kugira ngo yizibure apfaveho. Ariko Paulo na Sila babibonye barasemerera bati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Nuko wa murinzi acaraza araraba kugira ngo amenye neza ko ari ibyo kuri. Abibonye acaranezerwa cyane, araba ingene yomenyana na Paulo na Sila. Aravuga, jewe ndi umunyabyaha, none mwashobora kumfasha? Nuko Paulo amubwira ijambo ry'Imana, aramubwira ati, niwizere mwe nabo mu nzu yawe murakira.